VOA. Imumva nijwi rya Amerika. Mwiriwe neza, ibiganiro bica ku ijwi rya Amerika birabandanya. Turi ku igenekerezo ry'umunani ukwezi kwa gatatu mwaka w'2017 n'umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Tukaba tuboneyeho n'akanya ko gukeza abakenyezi inkumi aho muherereye mwese mu Rwanda, mu Burundi ndetse no mu karere kose. Dusamiranira i Washington DC, muri kumwe na Aloys Bigirimana kuri mikro kaze muri ibiganiro byo kuri umugoroba, ibiganiro twahariye cyane cyane umunsi mukuru w'abakenyezi.
Habaye inzara, ubukobwa ko cyane n'umukenyezi nk'umubyeyi, kandi murazi ko ari twebwe turi benshi mu gihugu, ni na twebwe turi mu burimyi cyane.
Uyo ni Denise Nkurunziza, ni umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi mu Burundi. Amakuru twavuze ko duhariye umunsi w'abakenyezi ni mukanya. Radio Ijwi rya Amerika, umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umukenyezi mu Burundi. Birori byo guhimbaza uyu munsi ku rwego rw'igihugu byabereye mu ntara ya Ruyigi, aho byitabwe na Denise Nkurunziza, umutemukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Icivugo cy'uno mwaka ni gukingira ibidukikije, inzira ishikana ku gutuza inzara no kwiterambere ry'umukenyezi. Iyi nkuru tuyishikiriza na mugenzi wacu Fidele d'Antoine Sabimana, yari yishikiye muri iyo ntara ya Ruyigi ahari kuhabera ibyo birori.
Ku kibuga cy'umupira w'amaguru bitiriye urumuri kiri ahitwa mu Budagi mu gisagara cya Ruyigi, niyo habereye ibirori byo guhimbaza umunsi mukuru mpuzamakungu hari umukenyezi. Mu mvura y'urudaca, abakenyezi n'abagabo baje kubashigikira basa naho batayumva kuko atabavuye mu kibuga ngo aje kugama canke ataye. Janvier Ndirahisha aserukira ihuriro ry'igihugu ry'abakenyezi, akaba kandi ari n'umushikiranganji w'amashuri mato mato ayisumbuye n'ay'imyuga, yagize icyo asaba abakenyezi afatiye ku civugo cy'uno mwaka.
Disabye abakenyezi n'abigeme bose ngo bahaguruke baharanira agateka kabo, bahiganirwe hamwe n'abandi mu bibanza bifata ingingo. Rihimirije abagabo gushigikira abakenyezi n'abigeme mu iterambere, kuko ko umukenyezi azotera imbere niko ingo zizotera imbere nazo zigateza imbere igihugu.
Kubera icivugo cy'uyu mwaka ari gukingira ibidukikije, inzira ishikana ku gutuza inzara no kwiterambere ry'umukenyezi, ihuriro rero ry'abakenyezi ryiyemeje kandi gukora ibikorwa bitandukanye byo gukingira ibidukikije, kurwanya inkukura mu gutera ibiti no mu guca imikobeko iteye ko ibyatsi, mu kurinda amashamba cimeza, mu kurinda imiriro ya nyakanga, mu gukingira inzuzi n'ibindi. Ibyo bizodufasha kurwanya inzara no kuzoraga abadukomoka ko isi nziza yimbuka.
Martino Nivyabandi, umushikiranganji w'abateka ka muntu gushigikirana no kunganisha ibitsina, yavuze intambwe umurundi kazageze ko mu kwerekana ko ashoboye.
Abakenyezi baraserukiwe ku bice n'imiburiburi birenga 30%. Mu nama mpanuza jambo y'amakomini muri leta, mu nama nshingamateka na ngingo z'amateka, urugamba rwo kurwanya amabi afatiye ku gitsina na cyane cyane amabi yo gushurashunza abakenyezi n'abigeme ruramaze gutera intambwe ishimishije, igatuma abakenyezi barangura imirimo bajenjwe atanguke baguzwa. Ikigega cyo gufasha abakenyezi kuronga ingurane cyarashinzwe mu ntumbero yo korohereza kuronga ingurane batarinze gusabwa ingwati isanzwe idafiswe n'abakenyezi benshi. Abakenyezi barijukiye gukorera mu mashyirahamwe yo kwiteza imbere, bigatuma byoroha kubigisha ubuhinga bushasha no kubakarihiriza ubwenge. Ubu bageze ku rwego rwo kwijukira imyuga yahora yihanjwe n'abagabo.
Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Denise Nkurunziza niwe yavuze ijambo nyamukuru ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi, aho yashimikiye ku ngorane umukenyezi agira mu gihe ateye inzara.
Mwarabonye ibihe biherutse yuko umwimbu utagenze neza, kandi umwimbu utagenze neza haba inzara, ubukobwa ko cyane n'umukenyezi nk'umubyeyi kandi murazi ko ari twebwe turi benshi mu gihugu ni na twebwe turi mu burimyi cyane gusumba abagabo bisigura ngo iyi bihe bitagenze neza mu gihugu umukenyezi arakogwa ko cyane uneza yacu nk'abantu turi mu burimyi nk'abantu turi benshi mu gihugu ni twebwe bo kwitwararika ibidukikije rero kubwe iki cyivugo nagira ndabasabe nk'abakenyezi tuze tubyitwararike gushikaho mu mwaka uza nk'ubu tuzokwirimbura tukaraba aho twagejeje ikivi mu bijyanye no kubungabunga isi yacu biraturaba.
Suzanne Ngoma Ndonge aserukira Finiwap mu Burundi mu ijambo ryiwe yasabye Leta y'u Burundi kwihutisha itegeko rigenga gutorana kugira ngo barenganura bigeme n'abakenyezi bashobore gutorana ku rugero rumwe n'abagabo. Bamwe mu bakenyezi birimizi bavuganye n'iji rya Amerika bavuga ko uyu munsi mpuzamakungu atacu babwiye kuko bawita uwabize. Abakenyezi bize nabo bavuga ko barakanya ko kwirimbura kugira ngo bakomeze urugamba rwo guharanira agateka kabo. Ubwo rubanza rwitabwe n'abategetsi banyuranye barimo abashikiranganji abaserukira ibihugu vyabo harimo Ufaransa n'Ubushinwa abaserukiye amashirahamwe mpuzamakungu nka Finiwap, Onisida, OIM na ActionAid. Uruigi Fidel Antoine Sabimana, Ijwi rya Amerika.
Arakoze Fidel. Tuve mu Ruigi tuje Bujumbura aho umunsi wahari umukenyezi ushitse mu Burundi mu gihe imiryango yugarijwe n'ubukene. Umenshi makuru w'Ijwi rya Amerika Bujumbura mu Burundi aratubwira ingene vyifashe. Eloge Willy Kaneza.
Uri nguru ubere amashimwe na uberera nawe.
Aha ni kwibarabara rya kabiri muri karitsiye y'igituro zone Kamenge mu buraruko bwa Bujumbura. Ninge cy'isaha imwe n'igice za gatondo umukenyezi Francine ndinze menshi ariko yoze ivyombo yongera naririmba. Umusi uwo mupfasoni w'imyaka 30 afise abana bane b'imyaka iri hagati ya 14 akabareze n'umwana wa mukuru we w'imyaka 16 utangura hakiri kare cyane avyuka umuseke igihe cy'isaha 11 za gatondo. Nkigihe twashika ku muhaniwe twasanze yamaze kurungika ku ishuri babiri muri abo bana. Yari yamaze kandi no kubategurira icyayi n'utwo bagenda bafunguye. Ariko rero umusi wandinze menshi uracyari muremure. Ahejeje gutegura ivyo mu rugo acaje kurangura ivyamwa mu isoko iri muri zone Ngagara mu buraruko bwa Bujumbura nyene imbere yo kuja kubicuruza hagati mu gisagara. Urwo rudandazwa yemeza ko ari narwo rumubeshejeho.
Je mbonye ko ndonsira so y'abana nkaronge inzu amahera y'inzu y'abandi cyashimira Imana kuno mayeho mburanye nca kwa sene kurangura mvuye kurangura ngacanza kudandaza muri vile ngacanshira ku kibanza ngasanda dandaza ngacanvandereza ngacanereka ku kibanza abakiriya bambariye ndabazana amafaranga bashira bakabahereza n'ibindi n'ibindi n'ibirato nakazi je muranore ivyo mbonye gusa ivyo kunziza nkiraso y'abana n'ivyo mbura ndandaza kubera ndabo buzima bw'abana banje ko bwo babuneza bige neza.
Ubona wunguka amafaranga ari ku munsi?
Ivyo bivana n'isoko kandi bivana n'abakiriya kundi bo baba baje. Ivyo uronse vyose nawe uronga bibiri canke bitatu urashimira Imana.
Iyo urungutse amafaranga menshi wunguka angahe?
Menshi bitanu canke bitandatu. Yaregiye nk'ubu itariki y'inzu iyo rigera narayaronga ca ndamubara mwene nzu ndindire gatoya nkaza ndaterera ahantu ari igihumbi na tanu nkaterera ahantu yamaze gushinga ca ndamuhamagaza nkamuhereza.
Abana b'uwo mukenyezi bamufata nk'umugore mugabo kubera atacu bamuburana aka ni kamwe mu duhungu twiwe.
Yavuga nk'uko yoba ari umugabo mu rugo kubera ni nyina turondererasiyo akatugurira n'impuzu n'ibirato akariha n'inzu n'amashure kandi nta kimwe tumuburana. Niteka kuba imana yaturemeye umumama azi kurondera.
Abigeme bo mu kibano nabo babona Francine ndinze menshi nk'icyitegererezo.
Novuga ko Francine ari umugore w'akarorero kuko urabye ubuzima mu gisagara ukuntu bugoye wewe arahangayika akadandaza kugira ngo ashobore gusumira abana akongera akabigisha akabarihira inzu aratanga akarorokeza kubigeme. Umurabiye ko urabona yuko udashobora kuja gukora ubumaraya ahubwo ugakoresha ingufu iyo turonse abadufata mu mugongo abakenyezi natwebwe turashoboye.
Ibyo twari tumenyereye mu Kamenge abagore benshi bishinga ubumara muga wewe arazungurukana igiseke cy'ibyamwa akaronderera abana nta mwana wiwe yambara ibintu bicafuye nta mwana wiwe asega ararondera ubuzima bw'abana biwe no mu ijoro ajyama kenshi 23h ariko aramesurira impozo z'abana biwe kuko bakiri bato badashobora kumesa
nubwo ashirimagizwa uwo mukenyezi ntivyama bimworohera kuko ashika naha rya gatahe kiwe kose k'ibihumbi ijana
kwere kugira uronga amafaranga yo kujya y'abana uratigira nibirenge bigashuwa bageze nka saa 9 utararonga isho somera abana kanga ikakora kwabura amahoro kubara ubuzi abana ejo mukujya ku ishuri bazogenda bari iki ugatubwenga ukabura n'ivyo ariko imana ubwanyu mwika ukabona imana irakuronga iki yabakiriya kuri baragushora uronga nerasi yo kujya ari giye n'umutayi wo ruhera ugahera pe gahera ariko kubw'imana urucubona imana kakorivyayo ukabona uraronsa amafaranga ya utari wizeye ugacuri kibanza cy'abandi ukacuri yanizo
muri zone Kamenge aho Francine ndinze menshi aba harabandi bakenyezi batari bake babayeho mu buzima butoroshe abasaba kudacika intege no gukoresha ingufu zabo kugira ngo bibesheho
wirongerera ni vyiza cyane unoza uratega amaboko y'abantu ngo nibo baguhereza bajya baje mu kimaraya bijya witaho ibintu by'abagabo aho za wiruka ngo ninagenda kwa kana akazumfasha uzo gufasha n'Imana yo mu ijuru uvuga gusa umwana w'umuntu yo gufasha uno munsi ejo akaruha ivyo aje kukurondera kwa kabirondera ejo akaruha cyambere cyo gukora ni gushira Imana imbere kizera ku wavuronga ihaje ubu byose Imana ibiku igufitiye n'Imana
umufaso ni Francine ndinze mesha saba leta gukora uko ishoboye kose ikaronza ifashanya abakenyezi batagira amikoro kugira ngo biteze imbere banateze imbere imiryango yabo umwe wese mu gisata ashobora gukoreramwo Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
arakoze Eloge umunsi mukuru w'abakenyezi ushitse mu gihe mu ntara ya Gihanga na Rugazi abakenyezi babirimiza ibidoga ko bahari kwa cane cane mu gihe cy'imbura bagasaba ko hashingwa amategeko ahasha ako gageso bavuganye na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka
ibiyanya bya Gihangana muzinda mu ntara y'Ububanza biharugwa mu ntara Kamayimbo iyo ntara yo mu burengero bw'u Burundi irimwemo cyane igitegwa cy'umuceri mu gihe cirima abagabo n'abakenyezi babo bose barasohora isuka bagafashanya ariko hageze kwimbura bamwe mu bakenyezi bavuga ko batamenya iyo mwimbo wagiye aba bakenyezi bemeza ko bamwe mu bagabo baca baharika n'abakiri bato Ndayishimiye Honorata wo muri zone ya Muzinda numwe mu bashinga intahe
nkubu kumukerugire were ngahanye mu musare basha nkubunye abari abagabo badoci bagira abagore benshi kukubera imbere ya myembe y'imiceri ama rero abagore bayirimye bace batahazira yoye bagaruke habinduru mungo basha amaze kubona mu nzu umugore mukuru yawurimye ntamenya niyo wimburiwe rero uwo mugore muto y'umuhabara niwe asigara wujya umugore mukuru nawe akacyataho ko akagaruka gucitasha agaburira abana
niyo nzima Cecilia umukigwate cha Gihanga yaratawe n'umugabo bamaze kwimbura umuceri aja kwibanira n'ubukiri muto avuga ko yisumamwo kugira we n'uruvyara umugabo yamusigiye bashobore kubaho
jewe umugabo wanje yarantaye yaragiye afise undi mugore nkubu afise dufate afise nk'abagore batatu rero jewe kuvagiye yantanye inda y'umwana kugeze umunsi ntabwo aragaruka ngo aze tubane ubu nibanyaje nyene abana afise nje ndarondera je nyene nawe ntamenya ngo barajya canke ntibajya nuko mbaye uko ntanu mfise navuga ndaja kurima namatasha gusange ndakurondera byanse ko ndarondera duce turara gutyo
hari bamwe mu bagabo bigeze guharika kubera amaronko bakuye mu mwimbo w'umuceri ariko ubu basubiye mu rugo bigira Imana Desire w'Igihanga n'umwe muri abo bagabo asaba kwiyongezo yoranurano n'imizi agateka k'umukenyezi kakagarukirwa
nukuri ahi Gihanga iyi myimbo y'imiceri yeze abagabo benshi byari bakunda kubyiha bakaca bazaraza nande bagore abiba bafise bakuru bakabata nukuri uba bajakaca bitwatsa ngabakobwa ni benshi ngo ibiki n'ibiki ngo ariko barisazura nukuri muze murababariza muze murashika imbere kuri byo iyo ngeso gira bayigwanye je byeze arashise cyo kiyo ndagikora mugabo be masanza tanyungirimwo cyandabiheba
abajeje intwari bubanza bemeza kwico kibazo ca bigina umwimbo na cane cane w'umuceri bagaca baharika kimaze igihe kandi kiraje ishinga batware Inosa Karambara umuhanuzi wa mustandaro wa komine Rugazi avuga ko bagerageza gutuza iyo ngeso yo guharika haba mu gahanura canke guhana
kenshi rero nkatwebwe nkibatwituye turagerageza kubumviriza tugahanura ariko kitugora nuko iyo umukomye murabona ha ni kwihoro rya makomine 4 komine mubimbi komine mutimbuzi komine mpanda ni yere yarugazi turimwo umukomye aha aca yirukaje handi ariko rero bunovuga ko biriko biragabanuka kubera manama zaraba n'inyigisho mbere twarumvikana n'abandi batware barongwandi makomine iyo ukoze iyo kosa nkiri yahungiye yo baramudufatira bakamutuzanira tukamuhana mbere bamwe bari hanura
nabarongo ikigo kijejwe iterambere ryingo imiryango hamwe n'ikibano CDFC mufunyafunyo y'igifaransa bavuga ko bagerageza gutatura amatati yo mu miryango n'ibyo byo guharika birimwo odeta ndayikeje ahagarariye ico kigo muri komine Gihanga
yega mutatse nkawe tuhatwiyakira mbere tayina make aho mukenyezi aza yavuga yuko umwimbo warimanye n'umugabo yatwaye wose akawishora ntagenda kimweza no mu rugo amubwira yuko atakintu na kimwe yajezanye ko ibyo akeneye kubaza uje kubibaza iwawe ko ari hafi z'amatongo mutati nkayo turashobora gutuma ko umugabo n'umugore bakicarana hama umugabo tukamwereka ko amatungo bafitaniye arayo nyene umugabo yamusanganye ko baba batamatongo hafise hanyuma tukabereka ko bakwiye gusangira umwimbo atavyo gusesagura kubera ari kuneza y'abana ari kuneza y'umuryango bagategura akazoza kabo n'akabana
abakenyezi bo mu gice cimbo mu ntara bubanza basaba ko kugira bibuke neza igenekerezo rya munani ukwezi kwa gatatu umunsi mpuzamakungu wabahariwe boronswe itegeko ribakingira mu ngo basaba ko ryujamwo ingingo ruhasha zotuma guharika biranduranwa n'imizi mu ntara bubanza Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika winaho ni mwanya w'ikiganiro Ntorere Kazoza.
Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere Kazoza. Muribaza muti mbega uno munsi Ntorere Kazoza tugiye kuyaga ibiki? Inyishu ni mukanyide.
Ntorere Kazoza.
Hariko 2008 imyandagaro mwaka w'ibihumbi bibiri amasezerano yo kugarukana amahoro no kunywanisha Barundi atewe kigikumu yarusha muri Tanzania. No munsi dushimye kugaruka kurabira hamwe amasezerano y'Arusha ico yamariye Abarundi turarabira hamwe kandi nimba hari akanenge uno munsi tuyanegura canke nimba yo bakenewe uno munsi canke atagikenewe abatumire tubirabira hamwe ni babiri. Pasteri Habimana n'umukuru w'umugambwe FNL iragirya gahutu n'umutumire muri kino kiganiro ndakuramukije
ndabaramukijenya ku hajiro
sango muri kino kiganiro
urakoze cyane kuko mwari mwaraduhaye akato mugabo kuri ni gutsindwa
urakoze ubu ni mutumire ni honorable Fenias Nigaba n'umuvugizi w'umugambwe Sabanya Frodef honorable mwaramutse
amahoro neza
sango muri kino kiganiro
ego nacyo turabashimiye kandi turaramukije n'abarundi n'abandi mu bindi bikore kuba twumviriza
murakoze reka nje mperi wawe nyene uno munsi twovuga ko Arusha yamaze iki mu majambo make
amasezerano ya Arusha n'amasezerano yakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bimwe twoshobora kuvuga ni nkuko Arusha yagarukanye umwizero hagati y'abarundi Abarundi bari bamaze igihe bari mu njyane za moko mu njyane za politike mu njyane z'intara Arusha yatumye ibyo bintu bihava abantu basubira kuba kubona ko ari Burundi bose Arusha yaratumye inzego z'umutekano zitunganya gushasha aho bavuga ubwa mbere ko zari inzego ziharijemwo ubwoko bw'abatutsi ariko Arusha yatumye habaho 50 ku bahutu na 50 ku batutsi aho ni mu gisirikare mu gipolisi no munze no bajejwe iperereza Arusha yaratumye Burundi busubira kwizegwa mwibuke bwigizego n'amakungu mwibuke aho twa Burundi inyuma Arusha bwarahebewe amadeni atari make amadeni Burundi bwari bufise bake bavuga ati aba bantu ko bagiye kunzira nziza yikumvikana n'amadeni bari batwatu bari badufitiye turayahebye Arusha yaratumye habaho isabikanya y'ubutegetsi ahano bivuga kuko biciye mu matora kuko urabizigira ntundi ngene zipangwa ntabahutu batanu bakurikirana ntabagabo batanu bakurikirana ntabahutu batatu bakurikirana ntabateze kujamo n'abakenyezi mu bantu bane ba mbere ibyo byose byavuye iyarusha kugira ngo abarundi basubire kubona kuko bose bafize icyo bamara mu gihugu arusha yaratumye hatunganywa imigambi mikuru mikuru yo kugwanya ubukene ahantu ubutanga karorero kimwe twitwa CCRP N2 tukavuga na cyane wa mugambi w'igihugu kugwa strategie nationale de bonne gouvernance mugambi mukuru w'igihugu intwari bereye ibyo byose rero kuri jewe mbona ati byari ibintu byiza cyane arusha yari yatuzaniye uretse ko turi ko turabona muri kino gihe tuko turasubira inyuma ariko arusha mu ntumbero yayo tubona ko cyari kintu kiza cyane cyari gishyizanye umwizero mu barundi kandi ari kintu twobana dufatira ko
cyari turaza kugaruka ko kumbure turabe ibyo bintu gira uti byasubiye inyuma ariko mbanze mpindukire kwa Pasteur Habimana aravuze arusha icyo yamaze kumbure nawe Pasteur Habimana uremeza ko arusha hari ibyo yamaze
arusha tuyifata ko ibintu bibiri icyo yamaze cyambere nuko nkuko mugenzi yabivuze aho gose je turi kumwe nuko yatumye umuja w'ibinje na bitanu yitwa umuhutu umwana w'umuhutu aduga agashika ku meza kicara akicarana na shebuja umututsi ibinje na bitanu bakicara bakaganira bagafunga ijambo rimwe iryo jambo bafunze nuko no musi muri igihugu cy'u Burundi abahutu abatutsi n'abatwa baranywanye naho harabagenda bavuga ngo mama genocide mama ibiki arusha yarafaje kuri icyo kintu kuko nta mututsi yisha coba kucyavuga nta muhutu nta mutwa
uti arusha yakuyubuja
kuko yarafashije kugira ngo muhutu nawe yivuze aje aho hose yavuze umuse kwa hazi mu biti mu gisoda mu biki
n'icyambere
icyakabiri arusha yafashije gihambaye nuko mu byavuyeyo havuyeyo severe nahitarakora
irakora
havayo oya umugabo w'umushimo mushimira kugaheje kurangura ntugashimira umuntu agitangura igikogwa gusa hari hamategeko bazogendera ko turayazi bazo yarangura kuriya urabyumva yuko severe nzoyemera ari uko jewe nagwanye nafashe ikigwanisho kuko narenganijwe legitime defense nki defender nabuze gitabara numunsi uri izina bazotwicara kamwe nabo twagwanya ahanshatse kuvuga ibintu bibiri saba tusi twagwanye n'umwana w'umututsi kuko yaturengana saba hutu bagwanye hagwanye oya ntabwo ari abahutu bose bafashe ibigwanisho ngo baje ku rugamba mugabo byarabashegeshe bose bakabona yuko ibyari bihari bitagenda neza urero severe kugira ngo umbwire uti yakoze neza nuko legitime defense severe
wa mugwe gushira habona ukuri no kunywanisha barundi
uzosha hamwe ukuri ati nyamara aba bari bararenganijwe bafashe ibigwanisho arusha imaze kubahuza barabona bicana ku meza isentebe iri kwirakora urabona
uyu mugwi w'igihugu jeje gutatura amatati y'amatora
ego urabona ibyo maze kurangura navuze ubumwe buri hagati y'abahutu n'abatutsi n'abatwa uno munsi nta wanjya wangura Jerome urumututsi ndumuhutu wabonye ko twaramukanije ngaha ati pasteur wa muhutu nange twamututsi we icyo nticyavugwa icyo nicyo kiduhesha agateka imbere y'isi uri mugufi ndi muremure uri inzobe ndirabura ntigishwa mugabo tugiye mu moko kuko hari hakantu ko gushaka kwibanira mu moko usanga bibyo uri bibazo ikiro ni kiza cyarusha
utico ni kiza cyane
mugabo arusha nayo hari ikindi kintu yakoze kitari kiza umutama yabivuze
reka mbere cyo tukija ko aho nyene ico mu
ndayikemo umutama yakivuze kandi yavuze ukuri n'ukuri uti mu gisoda ariho senkandi pulsa kuri senkandi pulsa nzaba utu nabatu
50%
ego 60%
ibyo sivyo none ibyo yavuze sivyo re
kandi avuze ko ari ibyo
nivyo
inicyo nkimwarusha jewe yuko muri constitution
winegura ko yanganishije abahutu n'abatutsi mu gisirikare
muri constitution yavuye arusha none shaka kumbwira yuko abahutu n'abatutsi Burundi koko Jerome vugisha ukuri ari amanga koko ubu ngubu washize ku meza kw'abatutsi ari senkani pulsa abahutu senkani pulsa oya ko bitari uko nguko rero arusha ko kantu abahutu kugirana nabikubwiye akura
kayikema
kugira nabikubwiye ko arusha abahutu bagiyeyo ibyo bita jeset iprona yabafenias jeset ego mpardo yo fenias mbabarira urakuremo mbabarira fenias mbabarira mbabarira urabino ubusaza
yaraciye
ubimpurira mu bintu ifrodebu na general itoye nuzirani turwa naratoye president dadaye bacha bamukubita ku buhomba naramutoye mugabo frodebu naritoye ngi akose ndumu frodebu
ya bafenias
ego sinumu frodebu ariko urumva icyo giye twagwanira iki kwikura muri bwabuje tumaze natwe kuja habona tugatora mu president atuvugire adukure mu buja warabonye ko ntameza atanu bamuhaye nane
utire cyikema
icyo ndayikema rero ngiye kinyakuba nuko harusha bo tubaje bavuga ati imyinja na bitanu basha duhutwo abatutsi bati ahubugabo bwamye nuze metonde reserve
dushize ko akangonongono
akangonongono kuki mutwaka ibyacu
bati nitunyuzwe
nitunyuzwe rero aho ngaho ncambo na yuko arusha nahari amasezerano basinye ariko uruhande gwiza ariko n'uruhande rutari gwiza twosubiramo tugakosora tugatosora
utugo ruhande gukunganisha igisi abahutu n'abatutsi mu gisirikare ni rubi
tubanza kumvikana mbe abatutsi ni bangahe mbe abatwa ni bangahe bo vudate ngo ni copte umuntu amazi gukopta araguha chance gakwima araguha chance gakwima bona abatwa kandi bo nkehwa none abahutu bo ni bangahe muri ico gihe ko hari havuye ziri ya koro za arusha zikazi Burundi zishitsi Burundi zabwirwa gushirwa imbere y'abarundi abarundi bose bakaziga ko bati icyo dushira muri constitution kihe iremeza kutugabura mu moko mugabo ntitwereka wo moko uburinganire bwayo umva ko nagahazemo arusha iremera ati nyamara bahibi nabibi mugabo ntitubwira ati nyamara ngo tubone ahantu hazati nyamara abahutu banganuku abatutsi banganuku abatwa banganuku nge ntanga inyishu zibire inyishu ya mbere nuko tumenya ubwoko bumwe bungana iki ubundi bungana iki ubundi bungana iki ko rero byanse yuko tubiringaniza mu buringanire bwa moko mugabo mu gutora mwisandugu Jerome Torijwe Venias ijwi Habimana ijwi sibyo reka rero tubigabure 10 million dabita babarundi ubutunzi bw'abarundi nibwaza gaburira imiliyoni 10 icyo gihe nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta kota ethnic
nsubire kwa honorable Fenias Habimana ramaze kuvuga ikintu anegura arusha wewe nta kintu nakimwe unegura arusha muri imyaka 16 yeze
jewe uko arusha nababwiye yazanye ibintu byiza byiza urabye nibwirizwa nshingiye tugira ko uyu munsi ni arusha ari byaye urumva rero byinshi nibiri cyo negura gusa jewe nuko harabuze ugwego gwo kurikiranwa neza ishigwa mu ngiro bibyare byasezeranywe ni kuvuga arusha ni nk'umwana yavutse hamhageze kuba murera ngakure uwo muntu kumurera arabura kuko nico gituma ari ibintu bimwe bamwe birabishira uhanda abandi bikirabishira uhanda kuko bitagiye bishigwa mu ngiro wibuke ko makaski wa mukenyezi w'umunyamerika arika kurikirenge bijya mu ngiro hanini nabyo yoba yanazize rero ikintu kuko baratagisizeho kugira ngo kijeho gikurikirane neza ku munsi ku munsi
ubwo raba ishyirwa mu ngiro
y'amasezerano bikakurikirana ku munsi iki ni ikintu gihambaye mbona cyabuze kiriko gituma dusubira inyuma ariko nibaza ko nubwo bimeze gutyo abantu barashobora kwicara bakaraba utunenge twa turimwo mugabo ntiyicara umugumwe kuko urabona ibyubu byeze ngo bajya ntibarimwo ngo bajya ntibibaraba ukamengo mu Burundi hariho nyagupfana nyagukira aya ni amasezerano ya politiki abanye politike rero bategereje kuba bahari bose kugira ngo mu kuyasuzuma neze barabe bose babe bahari ntibazovuge ngo bajya ngo bari muri opposition ntibakenewe ubu nibyo byeze ngo bajya ngo bajyango nubwo batoza ngo tuzobandanye
ntorere kazoza
ntorere kazoza
Icho chari gite chambere, aho twariko turabira hamwe n'abatumire, icho bashima mu masezerano y'amahoro y'Arusha, n'icho banegura. Mu gice kizokurikira, tuzobabira hamwe ku bwabo ibikwiye guhinyanyugwa, kugira ngo amasezerano y'Arusha amaze imyaka 16 abere urukiza abarundi bose atamwana n'ikinono. Reka nkengurukire abatumire twari kumwe, Pasteli Habimana arongoye umugambwe FNL iragijya gahuturemi, nshimire kandi na Honorable Phineas Nigaba umuvugizi w'umugambwe Sawanya Frodebu, Jerome Niyonzima nongere nkengurukira namwe gwe mwaduteze yompi nti muroranirwe mubanye no muvyanyu naho butaha.
Arakoze Jerome Niyonzima n'ikiganiro ntorere kazoza bagenzire mukundira radijwi rya America. Ibiganiro twabateguriye uyu mwanya naha bigarukiye, tukaba tubashimiye mwese mwagize uruhara cyane cyane, kandi twifuriza ubugira kandi umunsi mukuru mpuzamakungu kuba kenyezi n'abigeme mu Rwanda, mu Burundi, ndetse no mu karere kose. Ibiganiro bica kuri rya America birabandanya.